Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri iyi saha. Muri aya makuru turaza kuvuga ku isaka ry'amazu atuwemo abanyamahanga mu mujyi wa Bujumbura n'urubanza rw'abantu baregwa kwica umupolisi mu ntara ya Gitega. Turaza kugaruka na none ku kibazo cy'abarimu bake bari bavugwa muri komine Mugina aho ni mu ntara ya Cibitoke. Ni mukanya ni muve ku maradio yanyu. Amakuru avugwa mu Burundi. Igipolisi mu Burundi cyazindukiye mu gikorwa cyo gusaka amazu abamo abanyamahanga baturuka mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi bakunze kwita appartement belge mu Gifaransa. Ayo mazu abamo abantu batandukanye barimo n'abadiplomate n'abandi bakorera amashyirahamwe mpuzamahanga. Mukanya mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza amubaza uko icyo gikorwa cyagenze.
Nk'uko twabibwiwe namwe babambwaho bita appartement belge cyangwa appartement du large, bavuga ko abapolisi bazindutse kare mu gitondo, harimo abambaye civile n'abambaye umwambaro w'igipolisi. Ariko mu nyuma ubujejwe ibikorwa muri ambasade y'Ababiligi ariyo bita konside mu Gifaransa araheza yumvikana n'abo bapolisi ko hinjira umupolisi umwe gusa yambaye civile. Biraheza bigenda uko abaha batubwiye ko mu gusaka yagenda araba impapuro za murekarengane pasiporo n'ibihugu bavamo akongera akandika agasaka no mu byumba. Nuko rero batubwiye ko byagenze, ariko abahaba icyo bemeje nuko igihe yaza azanye urupapuro rwo gusaka rumwe bita manda, kandi ko atamuntu n'umwe mu icyo gikorwa cyo gusaka yoba yariye n'urwara cyangwa ngo avugishe nabi. Aya makumbere yemejwe na ambasaderi w'Ububiligi mu Burundi ariwe Bernard Quentin, yavuze ko atakintu kinini yabivuga ko, ariko yagize ati abapolisi icyo twumvise ni uko baje bafise ibyangombwa, ati ku bwacu nta kindi twarenzako.
Abapolisi babivuga kwiki?
Gushika umvuga ibyo gipolisi ahegeje kubyandika mu kanya ku rubuga rwiwe rwa Twitter. Pierre Nkurikiye yavuze yuko igipolisi cy'Uburundi kitigeze gisaka ahari abo badiplomate abitwa ko bari immunité diplomatique mu Gifaransa. Yatubwiye ko yanditse avuga yuko basatse mu micungararo mbere mu kanya nanze ahegeje kubinyandikira ko igipolisi cyari gifise amakuru ko mu micungararo yaho hantu hari amapartement belge hari abantu bagizwe n'abasenegale bagizwe n'abo mu gihugu cya Guinea abanyarwanda na bamwe mu barundi cyane cyane abakobwa bahegeranirijwe ngo bahegeranirizwa n'Ababiligi, bishobora kuba bahegeranirijwe mu ntumbero yo gushaka guhungabanya umutekano. Nicyo gituma igipolisi cyagiye kubasaka, wagira ati ntitwigeze dusaka abo bantu b'abadiplomate bafise ubudahangarwa, ariko twasatse aho hantu. Icyo bikora ngo ni uko bamwe mu Ababiligi baba aho hantu mu mapartement belge baciye ari bo ahubwo ngo biyeganiza hamwe n'abo bantu bikekwa abo bita abasispe.
Aho iryo sakwa rirangiriye hari ikintu cyatowe, hari umuntu yafashwe?
Gushika igipolisi kivuga ko ata kintu cyatowe, ko ata muntu bahagaritse. Icyo bikora amakuru igipolisi cyari gifise kirayemeza, kikavuga ko abagiye gusaka batanze raporo ku babijejwe kugira ngo bamenye icyo bazokora.
Amakuru atangazwa muri iki gihe Eloge arerekana ko imigendanire y'igihugu cy'Ububiligi hamwe n'u Burundi itifashe neza. Kuva mu Burundi hadutse uruhagarara rwa politike mu mwaka uheze, hariho n'umuserukira umutegetsi aserukira Burundi i Bruxelles mu Bubiligi yahamagajwe. Hari amakuru menshi yerekana ko iyo migendanire itifashe neza, kubwanyu mubibona gute?
Ego me sinaga sese kwa muri imbere Fredi kuva kubategetsi b'igihugu bakomakomeye harimo n'umukuru w'umugambo ariko kubategetsi CNDD-FDD barabivuze bazeruye bati igihugu c'Ububiligi nico kinyuma y'ugushaka guhungabanya umutekano n'inzego z'igihugu nico cyafashije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka 2015 akarikora kababaje umutegetsi cyane ni byabaye haraheze nk'indwi aho bamwe mu batavuga arimo n'ubutegetsi n'amashyirahamwe yigenga leta yagiriza ko bakina politike.
Uwo yari umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Mu ntara ya Gitega kuri uyu wa kane hongiye kuba urubanza rw'abantu bane baregwa kugira uruhare mu rupfu rw'umupolisi Deo Dinga wiciwe mu ihoteli muri karitsiye ya Shatanya naho mu mujyi wa Gitega. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umunyamakuru Fidel d'Antoine Nsabimana. Fidel, niki cyavuye muri urwo rubanza rwaburanishijwe kuri uyu wa kane?
Muri urwo rubanza rwaranzwe n'impari nyinshi hagati y'abashingwamanza hamwe na sentare ndetse bagirizanya n'ubushikirizamanza ahenshi bagiriza utejwe icegera cy'utejwe kurongora ibohero ko yaba yarahaye urusha rwo kurekura umufungwa yariwe yagirizwa kuri ca umupolisi Dinga bakamwagiriza yuko yaba yarafisemo uruhara yarazi n'ibigiye kuba. Icyo cyane nacyo cyagirijwe ubutejwe guserukira abandi banyororo abo bita abagapita generale mu mabohero makuru Audace Nyandwi abo bose mushiriza amanza yaciye abasabira imyaka 42 yo gufungwa ariko mu nyuma sentare ikaba yabagabanirije umunyororo ibasabira umunyororo wo gufungwa imyaka 20 kuri uwo bita generale mu bafungwa hamwe no kucegera cujejwe ibohero bamusabira imyaka 20 nayo ku mukobwa yagirizwa umwigeme yagirizwa kuba ari we yabahaye indaro akabafasha no gutunganya ubwo bwicanyi Godeberte Kankindi yasabiwe na senari imyaka 10 mu gihe senari yari yamusabiye imyaka 20. Umukuru w'ikirindiro c'abapolisi c'abapolisi bajeje kurinda ibohero Emmanuel Kabura sentare yari yamusabiye gufungwa imyaka 20 ariko sentare ikaba umushikiriza amanza yari yamusabiye gufungwa imyaka 20 ariko sentare ikaba yavuye imweza imwagiriza yuko ivyo yagirizwa n'umushikiriza amanza bidafashe kuko yamwagiriza ko yahaye urusha umupolisi asuba umuga bw'ukuguru kumwe kuherekeza inkozi y'ikibi. Ivyo navyo akaba yavyireguye ko akavuga yuko ubushikiranganji bumuha abapolisi atereza gukoresha akazi kose ashobora kuba iyo batuma aho naho rero
Fidel d'Antoine uru rubanza rumaze iminsi itarenze itatu umuntu yakwibaza ese ubushinjacyaha bwa bwaragaragaje ibimenyetso simusiga bituma urukiko rufata umwanzuro mu buryo bwihuse akakagene
ejo nkuko bari bagiye baburana bavuze bati nibishoboka ko baburana badase abashingwamanza hanyuma abatetwe userukira ubu nasiozini adetwe agateka ka muntu akaba yavuye abaha abashingwamanza batari babafise urubanza rucaro abandanya ariko abashingwamanza bose bamaze kuza bavuze yuko amategeko yarenzwe rutari kuba urubanza rw'ikibiriraho byo bita flagrance ari navyo byabateye impari ariko urubanza rwabandanije kuri kwamye n'ivyemezo birafatwa abacigwa imanza barazicikwa.
Ababuranira abo ngabo bakatiwe bo bavuga iki?
Abo baburanira abakatiwe bo bavuze yuko urubanza batagwemeye kuri urwo rwego ahubwo bagiye kunguruza muri sentare y'iyungururizo ikurira sentare nkuru y'igihugu ya Gitega.
Wende ikindi kibazo kitajyanye n'urubanza nyirizina ubundi birasanzwe ko umunyururu cyangwa se imfungwa ibifite intwaro
ivyo nivyo bitangaje cyane kuko bavuga yuko iyo nko yazanywe n'umuntu yavuga kaje kuryamana n'uwo mufungwa iyo nkoyo mu bwoko bwa pistole hanyuma bimufasha kwaka inko umupolisi ari nayo yafashe yakoresheje kugira ngo bagandagure umupolisi yarajeje gucungwa iyo mfungo
Fidele nanone amakuru atugeraho nuko ngo uwo nguwo wishe uwo umupolisi yajwe yaje kuraswa nundi n'iyindi mfungwa ibyo ni ibintu bidasobanutse neza imfungwa kubifite intwaro
Ivyo vyose ni ibintu bidasobanutse bose byabaye nk'urujijo kuri benshi baje kumvirizwa urubanza ariko amakuru yatanzwe na Peter Nkuriki yavuga iri gahe police cy'u Burundi ivuga yuko iyo mfungwa imaze kubona yuko umupolisi agandaguwe ariyo yaje kugaruka igatora inko y'umupolisi ikarasa uwo mufungwa mugenzi we yariko ariruka ashaka guhunga atoroka
Fidel D'Antoine Nsabimana urakoze cyane komeza udukurikiranire iyo nkuru turayigaruka mu makuru yacu ataha urakoze cyane
Murakoze namwe di
Tuve mu ntara ya Gitega tunyarukire mu ntara ya Kibitoki aho ababyeyi bafite abana biga mu ishuri ryisumbuye rya Rubona ni muri komine Mugina basaba leta kubashakira abarimu bahagije abo babyeyi bavuga ko barambiwe kuri abarimu bigisha mu buryo bw'ibiraka byinshi kuri ino nkuru tubibaze Diane Ndonse ukoreshejwe rya Amerika mu ntara ya Kibitoki mu Burundi
Ishure ryisumbuye rya komine Mugina rise rubona rikenya bigisha ahanini banonosoye ivyigwa nyamukuru vyo mu bisata bitatu bigizwe n'icy'ubutunzi icy'ubuhinga hamwe n'icy'indome ivyigwa navyo n'icigwa c'igifaransa icy'ibiharuro icyo gucapa hamwe n'icy'ubuhinga bita fizike ubwo bukene bw'abigisha bwatumye umuyobozi wa rise kominare rubona afadikanije n'abavyeyi baharereye kurondera abigisha babakutsa kivi umuyobozi Ndagijimana Deo avuga ko babaye barakoresha batatu kukubura amafaranga yo kubahemba kukaba nkako abo bakutsa kivi bahembwa mu mafaranga abavyeyi batanga ayo nayo ni 8,000 kugice ku mwana umwe abavyeyi barereye kuri iryo shure bavuga ko ayo mafaranga ari umurengera kuri bo bivanye na mikoro yabo
umuntu w'umwene gihugu asanzwe akora nk'akazi dufate kuguca amakara usanga bitamworohera kuyaronka
amafaranga tuyaronka tugoye cyane kuko ino murabona nkini wacu nta buzibu hari nta ma societe hari aduha kazi kugira ngo mutukore turonka amafaranga aya mafaranga rero mu bisanze ni menshi cyane
twegere rero dusaba yuko leta yo twibuka ikaturungikira abigisha kuri no ishure yacu yarubona
inkurikizi nuko abavyeyi bamwe bamwe bace bakura abana babo mu ishure Musitaneri wa komine Mugina bayavuge Jovite avuga ko ahanini abigeme aribo bakugwa mu ishure
hane wacu ariho tutarumva akamaro k'amashuri ahandi usanga ababyeyi aribo bafashe mu minwe ikibazo c'indero mugahane wacu kuri kumenyereza ubu byatabyumva cyakora abana biwe mu ishure akigisha abandi bakaguma imuhira kandi cyane abakunda gusubizwa inyuma mu mashuri usanga ari abana b'abakobwa nk'umubyeyi afite abana b'abahungu n'abakobwa hashira imbere abana b'abahungu ugasanga nanone umwana w'umukobwa ntagiye mu ishuri ntayize kandi ibyo byose birafite ingaruka mbi ku iterambere ry'igihugu
Umwigisha umwe yigisha amasaha 27 ku munsi aho ni mu gihe mu mategeko atategerezwa kurenza amasaha 18 ku munsi canke arengeje akagarukira kuri 21 nkuko umuyobozi wa rise kominare rubona abitwiganira uyo muyobozi Ndagijimana Deo abandanya avuga ko abigisha batanga n'ivyigwa badafitiye ubumenyi kuri ivyo abanyeshuri bavuga ko bafise amakenga ku bumenyi bazimukana mu mwaka uzokurikira naho ndi Aloise aserukira abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'igice cya kabiri cy'ishure shingiro mu gisata cy'ubuhinga
ko kunguruzwa mugabo amakenga dufise nuko dusanga twimutse ubumenyi budakwiye kandi udusanga ama chapitre ya nyuma ariyo baguma barakurikirana mu yandi mashuri yakurikira
Ishure rya rise kominare rubona riri nko ku birometero 20 uvuye ku mugwa mukuru wa komine Mugina iryo shure ririmwo rikaba kandi ku birometero 10 kugira ushike ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda vyongeye riri mu misozi iri ku birometero 12 uvuye mu ibarabara rica mu imodoka zunguruza abantu umuyobozi Ndagijimana Diodone avuga ko ibyo bishobora kuba insiguro yikena ry'abigisha kuri rise rubona arongoye abivuga afatiye ko abigisha leta iharungitse batahamara kabiri Alex Ndagijimana asaba leta ko yotanga agashiruka bute kubigisha bagiye kwakorera
icyokogwa nuko abigisha bashasha baba baje bobanza bakaronswa uburaro kandi umeze neza. Cya kabiri abigisha kubera bemeye kuza gukorera aho hantu benshi batinya bogerageza bakabaha agashiru kabute kuko bakorera ahantu kure abandi benshi badakunze kuba bokorera.
Urongo indero mu ntara ya Cibitoke Egide Ngenzambizi amenyesha ko ikibazo cikena cabigisha kuri iryo shure bagishikirije mu bushikiranganje bakukira kandi ko hari cizere ko muri uyu mwaka w'2017 ugiye gutangura abigisha bazoboneka kuri lise communale ya Rubona. Tumenyeshe kandi ko iryo shure ridakenya abigisha gusa ariko ko ritagira n'abakozi batanu bafasha mu gutunganya ibikorwa by'ishure. Imugina mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikanira no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.voa.com. Mu Burundi amategeko yemerera umunyamakuru w'umurundi gukora akazi ke hose mu gihugu nta ntambanyi. Abashinzwe umutekano n'abayobozi b'izindi nzego z'ubutegetsi bagomba kumurindira umutekano n'uw'ibikoresho bye. Ibi byavuzwe n'icyegera cy'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene bimenyesha makuru bikora, akaba n'umuvugizi w'uru rwego Gabriel Bihumugani. Ni mu kiganiro agiranye n'Ijwi rya Amerika.
Ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu ngingo yaryo ya 11 ivuga yuko umumenyesha makuru wese afise uburenganzira ku butaka bw'u Burundi ko aba afise umutekano w'ubuzima bwiwe n'igikoresho byiwe, bisigura ko atezo ahaba ariho kwaba atezo kukingirwa akagira umutekano mu byo akora. Ibyo bwizwa nyine mu ngingo y'icumi nayivuga yuko umumenyeshamakuru wese afise uburenganzira bwo gukorera ahariho hose ku gataka k'u Burundi. Twe tubabwira tuti umuntu wese azi ko umumenyesha makuru azi ko agiye kurondera amakuru cyangwa agiye kurangura umwuga wiwe, agize ikibazo uwa mbere abanza kurondera ni twebwe muri serivisi, kugira ngo ubwa mbere ni twe tuba tumuzi kandi twe tuba tuzi icyo aba ariko arakora. Ariko rero bamwe hariho bamwe iyo tubabariye tuti murate kuturondera usanga atakurondera akagomba kujya kurondera abandi bantu yibaza ko bomufasha muri bicanga biriya. Mugabo rero mu kirundi baca umugari bati intwari ziribwa ku moyo. Ushobora kurondera nk'akarore buramatari, buramatari ashobora kuba atazi kuri umumenyesha makuru. Ushobora kurondera nk'akarore komiseri w'igipolisi mu gihe wafashwe n'abapolisi. Komiseri wewe afata uwo muntu wese atamenye cyangwa atazi n'icyo agiye gukora, nawe nyine ntapfa kumureka ngo arengane. Ubu umumenyesha makuru utamumenyesha makuru n'akazi kiwe aba ariko arakora, bigaca bisigura rero mu gihe we yatubyiye twe dushatuca kuri abo bantu tukavuga tuti uwo muntu turamuzi ibyo aje gukora n'ibi, niho haho rero tugerageza kwiruka n'ingoga bataragira ibibazo.
Niko se Gabriel bababwiye bati tugiye mu ntara hanaha tugiye gukora ibi n'ibi mwebwe sense, icyo gihe ntabwo bagomba kujya kwimenyekanisha nanone kwa buramatari cyangwa se no mu zindi nzego za polisi iyo bagezeyo mu ntara?
Ego Toma ubivuze neza kuko kubera tusanze dusangiye imigenzo utu bitahura neza. Mfata akarorero nk'umupolisi, umupolisi agiye gufata umuntu arashika akamwereka icyerekana ko ari umupolisi na manda ituma yerekana yuko agiye kumufata. Ibyo bintu atabyerekanye kiretse ko umupolisi ashobora kuba afise inembo cyangwa nakaba afise inkoho, ubundi niyo ashobora kwinjira mu rugo rw'umuntu, ubwo bubasha ntabwo yaba afite. Ariko rero urumva amateka avuga yuko hariho ibyo abanza kwerekana ari umupolisi abanza kwerekana n'uko afise ububasha bwo kuza gufata uwo muntu. Bisigura ko rero mu migenzo y'ikirundi ntushobora kugenda mu rugo rw'umuntu utaramukije uvuge ngo ngiye ushike ngushike wicara cyangwa ushike uhakore nk'ikintu utavuze uti mwiriwe hano cyangwa uti makeye hano. Iyo ni imigenzo tumenyereye. Navuze yuko mu ngingo y'icumi y'ibwiriza rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ivuga yuko umumenyesha amakuru arekuriwe kujya gukora umwuga wiwe
ahari ho hose ku gataka ku Burundi mu kirundi bavuga bati ingoma yagukanze irahururuka hunga ngomba burya dutahurane twese dukorera umugabo umwe n'igihugu twese dukorera igihugu yebo mumenyesha makuru yabo umupolisi yabo wariwe wese twese dukorera igihugu ko dukorera igihugu rero nitwopfa ingene tugikorera ahubwo twarambire tugikorera neza no kuvuga umumenyesha makuru agiye nko mu ntara ahantu kumbure uramatari waho batamenyeranye cyanke muri komine kanaka musitanteri batamenyeranye kubyo togenda mu rugo rw'umuntu ngo nuko ofisi ubwo burenganzira uhabwa n'ibwirizwa utavuze uti mwiriwe hano uwo muntu ntacyo agufata ati uramuteye n'umumenyesha makuru rero kuvuga ko adafite ubwo burenganzira sensa naho si kuba yuko byanditse ahantu uko ategereza kujya kumenyekanisha oya n'imigenzo n'imigenzo uretse rero n'imigenzo ko muri ya ngingo y'icumi na rimwe ivuga yuko umumenyesha makuru ategereza gukingirwa ku mutekano wiwe no ku mutekano w'ibikoresho byiwe uwo mumenyesha makuru rero kugira ngo hamagize ikibazo ari muri provinsi kanaka uwa mbere babaza ni Buramatari none Buramatari azoza gusigura umuntu atigeze amenya ko yaje gukorera mu ntara iwe aho urumva ngaho hatahazi ikibazo mugabo iyo mu gihe umumenyesha makuru yimenyekanishije akavuga ati jewe nyakubahwa Buramatari jewe nje gukorera mu ntara iwawe uno munsi nje mu bintu ibi n'ibi n'ibi cyangwa ati natokwirwa asigura nje gukora ibi n'ibi n'ibi mugabo akamubwira ati nje gukorera ngaha murabwira abanaba yuko ari iyo ndori ntibahave bibaze yuko ndi caduka cyane naho ngiye gukora ibintu bitari mu mategeko muri icyo gihe aca yinjira neza atangwa na fise kuko aza gushikayo mu santere waho aba yamaze kubibona Buramatari yuko ari umumenyesha makuru aje mu santere amaze kubyumva yumvise umumenyesha makuru umutumba agira aje gukorera ko mutantere asabwira chef de zone nawe akasabwira umukuru w'umutumba
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite Habimana. Wiriwe?
Wiriwe neza.
Akabazo kawe?
Ikibazo nagomba kubaza n'iki kijyanye n'ibi by'abamenyeshamakuru na cyane cyane abamenyeshamakuru basanzwe bakorera amaradiyo yigenga. Ikibazo rero nagomba kubaza icyo cyegera cy'umukuru wa CNC. None baravuga yuko umumenyesha makuru buri gihe yagiye gutora makuru hirya abanza guca muri CNC bakamuha uruhushya hanyuma uruhushya akarujyana kujya gutora makuru cyangwa gutohoza makuru mu ntara iyo bishyitse rero birashyikira rero umupolisi akamuhagarika iyo amuhagaritse akerekana urwo ruhushya aba yahawe n'urwo rwego ruba rumutwara CNC hanyuma rero bigashyika rero umupolisi ntiyemere urwo ruhushya akaca mujyana nko muri komisariya cyangwa aho basanzwe kubaritwa uwo mumenyesha makuru ugasanga arapfunze umuntu rero akaca yibaza mbega kuki urwo ruhushya rwoba rutangwa na CNC rwoba atakamaro rwoba rufise ku gipolisi cyangwa igipolisi hamwe na CNC hoba hariho ukudakorana neza bituma polisi itoba yemera urwo ruhushya rwa CNC
Habima urakoze
kuki boba bama bafashwe ico nico kibazo njewe nagomba kubaza uwo mutumire
urakoze Habima reka hita gusubiza Gabriel
yego murakoze cyane namwumvise kandi yabagize ikibazo cyiza kandi igituma abagize ico kibazo mu biganiro nkunda gutanga ndabisubiramo kenshi murabona turabye ibyahitiye na cyane cyane nko ku maradiyo amwamwe n'ibyahora bihavugirwa byatumye rero nk'abamenyesha makuru bakora kuri ayo maradiyo cyangwa ayo maradiyo yene atagira ishusho ribi iryo shusho ribi rero rigaca ribakurikira aho baciye hose ni nacyo gituma rero nk'ubu ndatanga nk'akarorero kamwe gusa hari Makamba hanyuma hariho ibikorwa byo kwirakorwa na Buramatari yo Makamba hanyuma umumenyesha makuru w'iradiyo bonesha arinjira yinjiranye n'abandi mumenyesha makuru ariko Buramatari Makamba cyangwa ati sohoka wowe n'ahandi radiyo y'iwanyu yarahagariye mugabo rero Buramatari yabimenye n'iradiyo ntiyahagaritswe oya bahagaritse gusa bababujije yuko bajya aho yahorikorera iradiyo burya ntihagaritswe bababujije gushika aho bahora bakorera gusa ubundi abamenyesha makuru barakorera kuri ya mihora ngurukana bumenyi
kandi mwarabibemereye
barabufise
eh
urumva rero nko muri muri cyo gihe hariho bimwe abantu sanga bakoze mago batabitahuye hanyuma hejuru y'icyo kuko rero ibya akahise ibya byaraciye kuri iyo radio cyo kimwe na ziriya zindi radio urumva n'umutegetsi hariya aguma abona umengo ni bya bindi rero nkaca mvuga nti akahise niko tuma tugatsimbara tarako cyane tubagoma dukorera ko tuduterefuje imbere ahubwo mvuga nti turabe aho tugeze uno munsi kugira ngo turabe ibikenewe aho ibyo dukorera ko hanyuma tuje imbere n'ubu nyine aha turiko turavugana twe tuvuga tuti nko nk'abamenyeshamakuru ba radio bonesha batakamba bati bagomba gusubira gukora n'ubu ntariko mvugishije ukuri bamye mubiri wacu bamye kudusaba batubaza bati aho bigeze kugira ngo iradiyo yabo yuguruye senise turagerageza twiko turakora ibishoboka byose kandi muri icyo gihe mvuga nti umumenyeshamakuru wese turazi ibyahitiye ni ukuri tugomba twe tugerageza yuko hagaruka umwuka mwiza hagati y'abamenyeshamakuru n'urwego senise hagati y'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu hagati y'abamenyeshamakuru n'abajeje intwaro hagati y'abamenyeshamakuru n'abapolisi kuko nabivuze neza kuva kare twese dukorera umugabo umwe ni igihugu cy'u Burundi ko dukorera igihugu cy'u Burundi ibyo bituma hariho abashobora kugira ishusho mbi tubikureho ahubwo turabe ubu kuko sinobideha erega ubwa mbere hoho byabigoye kumenya n'abamenyeshamakuru umenye neza yuko nabo nyine bakora uwo mwuga babifitiye babifitiye impapuro z'umutsindo cyane naho babimenyereye hariho bamwe usanga bakora n'ibyo batumva bagasaba babikora nabi ni nacyo gituma ngo ubu ntavuga nti mu byo twamye tubahantu batwabwiye tuti bagume bibutsa na cyane cyane abamenyeshamakuru amaradiyo yibutsa abamenyeshamakuru babo akarangamutima k'iradiyo kuko turamaze kubibona kenshi hariho abamenyeshamakuru usanga yinengesereye akavuga n'ibitagenda n'akarangamutima k'iradiyo muri icyo gihe rero twebwe icyo dukora turagerageza guhanura tuti aha wihenze nawe ngaha wihenze ntumbero ntambuga nti ni ukuri abamenyeshamakuru bamwe bamwe bafise ibyo bibazo kukubera kahise ntibafise ibibazo ngo ni ukubera kumbure uruhushya senise itanga rutobagwemeye muri iyo ntumbero ntambuga nti ubu twaravuze tuti amategeko tugomba ko akurikizwa kuko ugiye kuraba senise ugiye kumara imyaka cumi mugabo ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ryavuga yuko umumenyesha amakuru wese ubwo atangura akazi gukora yategereza guhabwa uruhushya rwo gukora ako kazi n'urwego senise ni ukuvuga bakamuha ikarita y'akazi mu gifaransa bavuga ni carte de presse ibyo rero ubu inyuma y'imyaka cumi senise ntigiye kubikora ubundi bapfa gukora batazwi nta na hamwe bari banditswe
ubu mwatangiye no kubakorera rusansoma
rusansoma twarayihejeje ubu dufise ni ukuvuga mu Burundi dufise abanyamakuru baba amajana ane na mirongo itanu bisigura ko inyuma y'icyo gitegere dufise uwo wenda agiye gukora umwuga tukaraba tugasanga ntiyanditswe iwacu tuvuga tuti wowe uri cyaduka ntituguze naho yoba yahora akora uwo mwuga yewe ndatanga akarore n'uno munsi ejo ntihagire ikiba uyu ntazovuge hariho uwo umaze gufatwa hanyuma afashwe ava gukora umumenyeshamakuru turamubaza tuti wowe wariyandikishije insiguro yatanze yavuze ngo yewe n'ukuri ndacyari umunyeshuri diporome ntibarayima ndamubwira nti none wowe ingingo ya gatandatu y'ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ivuga yuko utegereza kuba ufite diporome wowe none uvuga ko uri umumenyesha amakuru utangaza ku maradiyo ko uri umumenyesha amakuru wabivanye aho ntibona kuri kuri arenga amategeko urumva rero kugeza uno munsi nguwo ari mu kibazo ejo cyangwa hirya ejo ntiyagenda ahantu buri umumenyesha amakuru njyewe nguma ndabisubiramo ndavuga nti tuzomukaraba muri senise ibikurikira niba zobyitura ni muri iyo ntumbero rero ntavuga nti
yego
burya rero turi ko turakosora amategeko amwe amwe tugerageza kuyuzaho kugira ngo umumenyeshamakuru ashobora gukora yorohewe ndashobora kuba njyewe ndabivuze gutyo mugabo hariho abandi kumbure baba batabishima ndabasaba batwihanganire ariko baduhe benefisi ibyo dute baraba ibyo tugiye gukora no mu minsi iri imbere gutyo bazoheza babone yuko kumbure ibyo twavuze tutababwiye amasigara cy'icyaro
Ahanshuti niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya aya makuru. Tubararike ko amakuru yacu akurikira ari mu kanya isamuya n'igice amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Muri studio ya gatanu mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze mugire umugoroba mwiza.